Iyi mwumva ni radio y'u Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio y'u Amerika yumvikana kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu y'u Amerika mu Rwanda. Mu Burundi kumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Tuko kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi baradijwe cy' Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko ntikizabuza amatora kuba mu Burundi. Umunsi nyamukuru n'ejo kwa gatatu. Hari utubazo, hari impungenge n'ubwoba bw'uko ayo matora azagenda n'ikizavamo. Ariko inzego zishinzwe umutekano zatyamye amajanja.
Ajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, ni minisitiri w'umutekano w'u Burundi. Amakuru yo kuri iyi saha turibanda gusa ku matora azaba ejo mu Burundi. Ni gahunda yihariye n'umucika. Reka duhere ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Visi Perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar na madamu we basanganywe virusi ya corona. Fidel Niyongabo niyo nkuru atugezaho.
Yatangajwe ku munsi wa mbere n'ibiro bya Riek Machar, yitegura igitaraga gito c'abakozi bo mu biro vyiwe n'abajejwe kumukingira nabo nyene basanganywe uwo mugera. Riek Machar yatangaje kuri televiziyo ko azokwikumira mu kiringo c'imisi 14 imuhiriwe. Gushika ubu Sudani yo mu manuko imaze kwemeza abantu 347 bafise umugera wa corona, hamwe n'abantu 6 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Mu ndwi iheze abategetsi b'ico gihugu batangaje ko bibonekeje abantu banduye umugera wa corona mu ikambi iri hanze y'umurwa mukuru Juba. Ibyo zarateye amakenga ku bajejwe gutabara k'umugera wa corona ushobora gusinzikaza bikomeye iyo kambi irimwo abantu benshi cyane. James Reynolds ayoboye ibiro by'ishyirahamwe rijejwe gutabara Committee of the Red Cross muri Sudani yo mu manuko avuga ko hari abantu 2,000 bavuye mu zabo baba muri iyo kambi. Tangaje ko itoroshe kubahiriza ingingo zo kwikingira kwandura umugera wa corona nk'ukutegerana no gukaraba iminwe muri iyo kambi.
Muri Samaria imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi igwa muri iki gihe himaze guhita. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na Oriane Itangishaka.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riratangaza ko abantu bahitanywe n'iyo myuzurire mu turere tubiri tw'uburimyi twa Beledweyne na Johor. ONU ivuga ko ako karere kari kakiri ko karava mu bihe bibi byari byatumwe n'imvura nyinshi yaguye mu mwaka uheze igatisha ingo abantu bashika ku 500,000. ONU imenyesha ko abantu bashika ku miliyoni muri Somalia bageramiwe n'imyuzurire kandi ko abashika ku 400,000 bamaze gutegwa ingo zabo. ONU yagabisha ko hashobora kwaduka imigera mu bibanza bigwiriyemo abantu. District ya Beledweyne mu karere ka Hiran niyo yageramiwe cyane, inyuma yaho uruzi rwa Shabelle rwarenga inkombe ku itariki 12 z'ibice 85% by'iyo district rwongera rushika mu bigwati 25% byaho. Muri iki gihe ONU ifise amakenga ko ibarabara rikuru rihuza Beledweyne n'ikibuga cy'indege hafi ya ku karere ishobora gushikirwa n'iyo myuzurire bigatuma imfashanyo zidashikira abanyagihugu bazikeneye.
Radio y'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru uyu munsi yo mu karere twabateguriye gahunda yihariye yibanda ku matora mu Burundi. Mu Burundi umunsi umwe mbere y'amatora ya perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine, ubushikiranganji bushinzwe umutekano bushinja imigambwe CNL na UPRONA kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirika neza akomeza inkuru.
Mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere, umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko muri rusange n'inyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize, ariko adondagura abishwe, abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 1900 nabo barakomereka, haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo inkozi z'ikibi zishika ku 186 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo ishyirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro risanga ubwagirizwa ataribo. Ashaka niko yagira yabwira ijwi rya Amerika amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Igiteramo kenga mu vyegeranyo ry'igiteka rifite biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe, 143 ari umugambwe SNL n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo. Ugaca ubona ko zose 99% kwijana bavyegetse kuri uwo mugambwe SNL. Twari twiteze bamwe bamwe umuntu yibwira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyine nariho hazotangura akaguma kandi gatanguye zumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
bazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arota hungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahabaye ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Inyamiramabi nabo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano. Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bubibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahari ko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hasi y'ahari ko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi.
Abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama.
Ubushikiranganji burakebuye abenegihugu na cyane cyane abanywanyi b'ibigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa cy'iharurwa ry'amajwi. Turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego.
Uwo mutego umukandida wa UPRONA asanzwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanumwe yawukwegeyemwo. Gaston Sindimwo yavyiganiye n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Nashaka kumenyesha igipolisi u Burundi n'amakungu yuko umugambwe w'adasigana UPRONA tanari uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu ni yoza ituma abadasigana bagumuka. Ibaze yuko aya mahoro twazanye abantu bakwitira agatima mpembere iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo w'adasigana UPRONA ntuzogumuka, ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita umudasigana. Uwo wese azotera akajagari ntazo kwiyitirira umugambo w'adasigana UPRONA.
Ariko bwana Sindimwo amakenga n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri wa gatatu.
Amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye ko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye. Twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu mabiro de vote atamwumvikano baye mu masisi nta nama abaye bakorotse babona liste ije gutyo nyene babifata ko nyene ku nguvu. Ije ni jambere byarabaye turabize. Ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefone aho ahindura amategeko. Umukomiseri wo muri Seni akabwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bityo sekirize zitazoba zitwaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zijya muri cour consulaire zikabanza guca ahandi. Ibyo byose bitera amakimwa y'ubusa. Amakarata yatanzwe twasabye yuko Seni itubwira urutonde rw'abayaronse tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwerekana aho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko uno munsi turabona amakarata umwe afite amakarata 3, 4, 5 azotora 5, 6 19, 10 abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibya procuration.
Amatora yo kuri uyu gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make n'aya Barundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kubyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda agasotoro. Perezida Nkurunziza nabagiye kuba umukuru w'igihugu wa mbere ashobora kubisikanya n'umubiri yarabanje guhereka ubutegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera Abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Nk'uko twagabwiye dutangira umunsi turibanda ku matora mu Burundi twashatse kumenya uko Abarundi bari hanze y'igihugu babona aya matora. Byumvikana ko bo batazabasha gutora. Abo twatumiye barimo Gracien Rukindikiza umuvugizi w'amashyirahamwe y'Abarundi yo mu bihugu byo mu Bayi na Claude Ruhimiza ari mu Bwongereza. Ni mu kiganiro bagirana na mugenzi wacu Venus Tenzimimana.
Mu Faransa turi kumwe na Graciane Rukendikiza. Graciane, ndagusuhuje kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndagusuhuje nawe.
Hanyuma na hano mu Bwongereza turi kumwe na Claude Ruhimiza ukabuhagarariye diaspora hano mu Bwongereza, kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije.
Nagira ngo rero tuganire aya matora tumuyatezeho iki mwebwe barundi barundi kazi. Reka mpere kuri wowe Graciane Rukendikiza, kubera ko uhagarariye uvugira barundi bahuriye mashyirahamwe ya barundi mu bihugu bigera kuri 7 hano mu Burayi, aya matora muyategerejeho iki?
Aya matora twibaza yuko icyo dutegereye kuri aya matora nuko yozana ituze, ikazana demokrasi Burundi, ikazana impore, ikazana iterambere, hakaboneka cyane cyane imbere ko biboneka nuko muri aya matora nyine ari karaba, nuko huba akantu karushije, n'ukuri umuntu yatsindiye amatora akajya ku ntwaro agakurikiza iprograma nziza y'abanyagihugu, Burundi bugasubira kugira agateka makungu, tukagira tukitega yuko n'umukuru w'igihugu ajya mu bindi bihugu, agenda za Buraya, agenda za Amerika, ahura n'abantu bose, akara ijambo nyene ikomeye y'igihugu.
Jean Claude Ruhimiza, wowe yategejeho iki?
Nibaza ko n'umunganira gato mbona ko ibyo yavuze byose naje ibyo nibyo mbona ko twoshimikira ko mugabo ikindi kimwe kuri jewe nuko uwoba mu matoro wa yowe wese yoza atwarira bose ntibibagire muri igice cy'umuriro ni kwa barundi bari hanze basubiremo barabo abantu bakoze ibyaha, abantu bakoze ibyaha babahane kugira abarundi bose bumve yuko demokrasi yashinze, kandi iyo demokrasi ari demokrasi ivuga yuko itwarira abarundi bose. Ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye kugira abarundi bagire umwizere muri iki gihe.
Ibyo turaza kubigarukaho umukanya, reka duse n'abasubiza amaso inyuma. Ubu hasigaye amasaha makeya kugira ngo abarundi bajye gutora, ariko kugira ngo uyu munsi ugere wabanjirijwe n'umwiyamamazo, kwiyamamaza mu gihugu cyose ku babyifuza bose. Uyu urebye wowe Graciane Rukendikiza, ubona uko kwiyamamaza kwaragenze gute? Kwagenze neza? Mbese nta makuba yabonetsemo, nta gushyamirana kwabonetsemo, byagenze neza?
Oya, amakuba amatora, imyiteguro y'amatora, iyo kampanye nyine yagenze, byagenze neza muri rusange uravye, kuko twarabonye abantu bashyikira ibyiyumviro, twaheruka kera ko tubona abakandida bashyikiriza ibyiyumviro, kandi akaba ubona ko hari ishaka, hari iganwa ikomeye, kuko atawari asanzwe ari ku ntwaro asubira kwitoza, naho ari uwo mu mugambwe uri ku ntwaro witoza. Muga cyane cyane ikintu umuntu yonegura ni ingene imishyamirano yagiye iraba mu gihugu, si henshi yabaye muri bari ko baragira imyigaragambyo, nta muntu ntawubona bagiye kwigana bagwana bapfukana, byagiye kuba mu nyuma, kenshi bikunda kuba nk'uko byahora biza biraba. Ikibabaje ni uko abo cyane cyane umugambwe CNL na CNDD-FDD bahuye bakaba imishamirano, nuko wabona yuko abo muri CNL ni bo baguma bafatwa bagapfungwa, kandi ni bo wabona bishwe, bigaca byerekana yuko umengo abi gisirikare mbere igipolisi cyane cyane abajeje umutekano nibo baciye ubona ko bahengamye ku mugambwe uri ku ntwaro, nabo bahagarikiye igihugu, bahagarikiye abarundi bose batahagarikiye mu bisanzwe umugambwe. Nicyo kintu umuntu yonegura uko umuntu yabibonye ingene byifashe.
Claude Ruhimiza, nawe niko ubibona?
Jewe ku bwanjye mbona aya matora ku bwanjye yarantangaje, urabye ingene yateguwe harimo utunenge tutari duke. Aho umugambwe uri ku butegetsi wagombye kubyigungira ko ntiwabajije abandi barundi bari mu yindi migambwe, ugira se ni wenyine ushyiraho abo wipfuza, mugabo icyatangaje nuko
yakoze urwimizo wibuka yuko abacu mugani ngo nta mwiza wabuze inenge kandi amatora mu Burundi ntabwo yateguwe n'umugambwe hariho akanama k'igihugu gashinzwe gutegura amatora kandi abantu bo mu migambwe mu mashyaka atandukanye ako kanama bagafiteho uruhare no ukureba ibyo gakora nagira ngo tukomeze ikiganiro tutago
oya mugabo jewe je sindabihaririye mugabo kuko je sindumu umuntu wa politike mugabo ubajije abo abari muri opposition bo kubwira neza utunenge twari turimo ibyo nivyo hoba harimo abandi so kuvuga umugambo uri kuritegetse urashobora kwitorera abo wigomeye mu migambo ngo byabaye harabaye iprone yacitse mu bice bitashigira uko bingana yindi migambo yose nuko nyene turavye ingene amatora yateguwe harimo utunenge ibyo je kubwanje nta ndembona mugabo je ikintu cyantangaje ngiki ni ingene habaye kwiyamamaza harabaye ikintu twese bo je byarantangaje ko sinagitega mugabo nibaza ko kubisigura ari inyota abarundi bafise y'ukuronka uburundi buhagarike ku mategeko uburundi buhagarike kuri demokrasi kuburyo abantu bahaguruka bazi ko bashobora gufungwa bashobora gupfa mugabo bakagenda bakavuga icyo biyumviye icyo nibaza ko ikintu ciza cyane bishoboye gushika bigaca biboneka no mu matora ingene abaye hari byogira karusho kuri demokrasi twifuza mu Burundi
Gracien rukerekeza wowe yurebye ukuntu abantu bagiye kwiyamamaza bakavuga rikijyana nk'uko Graciani ruhimiza bivuga mbese na usanga koko bishobora gushimangira intere ya demokrasi uburundi bumaze kugeraho
ijya byose aya matora imyiteguro yayo ingene bagira abarondera kwitoza hariho ikintu cabaye kandi kizosigara mu mitima y'abarundi demokrasi yaragize gutera imbere kuko byarabonetse aho umuntu agenda akavuga kandi hakaza abantu isingi umuntu akabona ingene abantu bakurikira uyu muntu naho umuntu yoba atakinze ubu harabonetse yuko hariho uruhara rukomeye uwo muntu afise abantu benshi ubundi nawe afise abantu bangana uko mu byo mvuga ni nk'ukujya ama ekipe yo kwitegura akama yitegura atarigera akina ngo ubona bikarakina ingene bigenda mugubu imikino isa n'iri kiratangura twamaze kubona icyo umwe hajya umuntu avuga umwe ari igitsinda undi aracingije mugabo umusifuzi ntaravuza isifu ya nyuma ubu nibyo tukiraba rero hari cyabaye mugabo utunenge twarabonetse turahari mugi icyo jenshima cyane nuko habonetse ivyumviro kwa duke ni kwaboneka ivyumviro tubona abantu bamwe utaruzi kuba ivyumviro byabo afise hari nk'umukandida rwasa nta byinshi twara tumumva ko ivyumviro ntiyabisohora kenshi hakaba umukandida Evariste Ndayishimiye nawe ne twaduke ni kumumva kuko ari aka ibyavuzwe na benshi twaduke ni kumubona ari muri kampanye ivyavuga ingene cyane cyane abantu benshi bari bamurindiriye kubona ingene asohoka kuko hari umukandida kenshi naho aba yaserukira umugambwe aragomba kurengera umugambwe kugira ngo abe hejuru ya byose kandi aragomba kurengera n'umuntu mbere amubishije kugira ngo yerekane yuko ati uyu undazi ko ntwari mu mutoro utunenge ndamugiye impande si ntituri kumwe naho twoba mubona gutya mbwagenda afite ibyimbiro bishasha nibyo cyane cyane abarundi barakeneye kumenya nibaza ko baronse insiguro n'ikintu gikomeye ibi umuntu abivuga amatora ataraba nawuze amatora ingana zo mugabo ibyo ni ibintu bikomeye rwose kubona cyane cyane abakandida babiri bakomeye twarabobonye bagasiruka umuntu akabumva akabona ingene abahamanuta kuri we yumvira aho baba bahagaze
abo baru abo bakandida baserukiye mu gihugu bari amaza abanyagihugu barababona ariko hari nabandi banyagihugu batababonye abanyagihugu bari mu nkambi hirya no hino muri Tanzania muri Uganda muri Congo no mu Rwanda ariko namwe ntimwababonye mwebwe barundi barundi kazi muri mahanga muri muri diaspora nta nubwo muzashobora gutora nizo munzi ntabwo uzashobora gutora kuba mutazashobora gutora ibyo byo mubitekerezaho ikireka duhe ijambo Claude Ruhimiza
ibyo kudashobora gutora nibaza ko atamuntu numwe ito tera mutima uhagaze kuko umuntu abyifuza abona yuko agomba kujya gutora nta muntu numwe yomubuza kujya gutora mugabo byarashitse nako twogira ico dukora gusa ni kubikurikiranira hafi tukaraba yuko amatora baye azoba amatora azana mutekano mu gihugu azana iterambere ry'abarundi ashiraho abarundi bifuza ibyo bibaye nibaza ko naho tutoba twatoye atakibazo byotera ibyo bikazova kungene iyo seni yitwaye uzoba yatsinze ayo matora ingene azo kwitwara kugira ashobore kugururira abo barundi batashoboye kumutora cyangwa batarose umwanya batashoboye ingene baje gutora kugira abashiremwo muri ubwo Burundi bushasha azoba ari karubaka
noneho komerezaho Ruhimiza ku kibazo nshaka ko dusubiza muri minota ibiri isigaye niki mubona uzava uzatorwa ejo kugira ngo arungure ayobora Burundi akwiye kuzibandaho mbere ya byose niki mubona kwi kuzashimikira ubutegetsi gikihutirwa kiraje ishinga abarundi bose komerezaho mu munota umwe gusa kugira ngo tujye no kuri rukendikiza
reka byo niyumvira ko ikintu ca mbere ari kugarukana umutekano ibyo navyo bigigwa ruko ashoboye kuja kuganira nabandi banyepolitike bari hanze kugira impunzi zishobora kugaruka impunzi umva bakaganira ingene abarundi bose boshobora kuja gutera ikivi ku Burundi buzoba buje bushasha buvuye muri aya matora ibyo nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko kuva mu 2015 hari abarundi barenga igice cy'umuliyoni bari hanze bifuza gutaha mugabo kubera ibintu byabaye kuva mu 2015 bitashobotse ikindi naco ni ukwegera ibindi bihugu kujya kurondera gushobora kugira imigenderanire myiza n'Iburayi kugira imigenderanire myiza nabo duturanye kugira Uburundi bushobore gukorana n'ibindi bihugu kuko nta gihugu ubu ku isi kibaye ko cyonyine abishoboye je nibaza ko azoba ari intambwe nini cyane ku Barundi n'Uburundi
Graciane wowe urabona perezida mushya w'Uburundi akwiye kuzahera kuki abarundi bamutegerejeho
yego mendaso mu vyo yavuze ni novuga akajambo kigeze kuvuga n'umukomanda Martin Ndayahoze bagandaguye mu 72 niwe yavuze ati abarundi bakeneye cyane umukatse n'amahoro icyo bafungura n'amahoro urumva yavuze amahoro icane cyane kiba gisigaye ni iterambere ubwo butunzi bw'igihugu habonetse amahoro hakaboneka ubutunzi bw'igihugu buvuga yuko kugira ngo leta nayo ironke iki iha abanyagihugu yuko bagwanya igiturire bagwanya gusesagura hanyuma na politiki bayitunganije neza bakongera bakagira n'ibintu by'abarimyi n'aborozi abantu bagashobora kugira kuzana akazi bakongera bakagira n'amagara meza nivyo cyane bazobakeneye habaye amahoro hagacaba ningene abarundi bashobora kurunga ubutunzi iterambere n'amagara meza nico je nimaza ko barindiriye gose uyu muntu azobaje muri cyo gihe n'ukuri yobazaniye ineza abanyagihugu yoshobora kugira ivyo bintu bibiri
Graciane Rukendikiza uri mu Bufaransa ndagushimiye cyane
nawe ndabashimiye kuba mwaduka
nawe Claude Ruhimiza uri hano mu Bwongereza nawe ndagushimiye
ndabashimiye nawe
kimwe n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nakagaruka.
Ese abarundi mu nkambi z'impunzi babona bate amatora abera mu gihugu cyabo? Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu ntara ya Kivu y'Epfo bifuza ko amatora ateganyijwe ejo kwa gatatu yazagenda neza kugira ngo abahunze bazabone uko batahuka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi zitandukanye muri Uvira na Fizi.
Twete bona nta kizavamo kuko azogoma haruyoboye babandi nyene. Gusa icyo byogenda neza batoye nk'undi mu perezida atari muri kia muri rya chama cya SNDP. Kuko bamaze kwishimira intsinzi baba ko amatora batubwira ngo amatora yaraheze none wumva hari ibintu byahinduka. Just mbona mu kizavamo kuko
uwo muntu byugatorwa mu gatondo. Prindiriyo nda ipuketo mu gatondo. Aza kulikira neza umunyagihugu uko araye nukabyutse imitekano ku mitumba no mu makomine no mu ntara ayikurikirane neza aba bantu bakimbiza abandi batuma abandi bahunga bakaje mu buhungiro izimbonera kure tubane twubahana neza niyo rwose uwo muntu duze dusubireyo tutekanye atana karangiye nabi mikini bindi umutekano tungegwe guhera kwa nyere cumi kuduka kwa segiteri ibyo bintu nibyo dukeneye neza muntu ajyama mu nzu akavuga ryewe ndaryamye nta ngorane akabyuka aja ku mirimo ngo dutuye turabarimye
amatora turayiteguriye neza ko azogenda neza ariko tukaba twiyumvira ati uzotsinda amatora abe se barunda twarira bose imbonera kure arizo zama zitoteza abanyagihugu zibanze ziveho hanyuma hakore igipolisi n'igisoda nk'uko byane bihoze mbere na mbere kuko aribo bariko barakora nta bantu bari bwatotezwe nk'uko turiko turatotezwa ubu twebwe impunzi hariho abatotezwe kubera izo mbonera kure batemera ko utari mu mugambwe SMDD-FDD baca bamwirukwako ngo ntabwo ahujije amategeko n'igihe n'abari ku butegetsi. Ubu rero twishimiye ko amatora yejo uzoshyikira igihugu azotwarira abarundi bose atanya gupfana nyagukira.
Emwe je niteze neza kubera ko umukuru w'igihugu ariwe yavuze ati genda tanze mpereje abandi kandi mu kujya mu myiyamamazo bose baragize nta numwe atavuze ati reka tugire baragize umwumvikano je nibereye muga baragize umwumvikano kugira biyamamaze bavuga ati imyiyamamazo yagenze neza byose byagenze neza gico niteze naho ndina abari hariya bazotora je ndumva yuko ati ntambara izo kuko ibyabaye kera byarabaye nta ntambara ikiba umukuru w'igihugu yabishyize ku murongo ariwe yivugiye ati genda tanze abo yahaye nanzingwa iki bagatogwa saba ujya munyagitega ntuze Evariste n'ujya we bazomutora wiyo bazomutora kuko niwe yahereje ntawe cyanye agatogwa bazomutora bose baragize imyumviko nta je ntabwo bafise matora zoba basa
nka jiroga nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo icyo nosaba umukuru w'igihugu agiye gutogwa nuko yogerageza akumvikana n'abamugwa bose bari hanze y'igihugu akumvikana n'abahunze bose kugira ngo abafise abanyepolitike imigwi y'abagwana kugira ngo n'impunzi zishobore kuronka ukuntu zishobora gutahuka mu gihugu kuko umuntu nta muntu aba impunzi kuko abyifuza ariko n'ingorane zo azabaye
jewe ku bwanjye je ndumva ko nta karenganyo kazobamwo bazoshira intare ishize nk'uwe sazemera ivuye mu matora
jewe icomba mu cyose mu matora nuko twoshima twebwe tugomba gusa uwoza adutwara neza ntihagire ahahengamiye umuntu azodutwara akubakira amabarabara akagira nte hamwe umuntu yambuka imipaka ikugururwa aturondere uburyo bwose bwo kugira ngo umuntu yishyire yizane kugira ngo mu Burundi twongere turonke amahoro abari hanze haboneke uko bohunguka twese tubumwe impunzi duhunguke ubu utumerewe nabi hanze y'igihugu
twe nk'impunzi mu perezida azotoba kuwa gatatu tumwifuza ko ugarukana umwuka mwiza mu gihugu kuvuga abanyepolitike bahunze imisitambwe yasambutse kongera kandi kiyubaka urubuga rwa politike rukagirwa kuri bose ikindi nacyo twifuza turifuza ko agati akazina muntu kukubahirizwa kuko twicaye ngaha ndetse na bene wacu bari mu Burundi kumva ngo abanyurujwe abatowe ari biziga ho mu misi heze twarumvise witwa umwishanjere mu Burundi twa kirahwata bamutoye ikiziga kuri Avenidoramo bamunyuruje bwa mbere yabanjanyuruzwa ibyo bintu turifuza ko byuhagarara
cyite z'ijwi ry'Amerika na dosoreje ya makuru yacu yo kuri isaha tubashimiye rero ko mwateze amatwi kimwe kandi na bagenzi banjye babigize mu ruhare n'abadufashije kubagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona Pastor Gebeho niwe wadufashije kwegeranya aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenie Mukankwesi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.